kenshi ifashe nicifashe neza kuko kuva kera abanyafrika baje bahungira hano muri Mayotte. Mayotte ni igihugu gitwagwa n'u Faransa, bahawe ubuhungiro n'igihugu cy'u Faransa, ariko abanyagihugu bahano muri Mayotte bita aba Maore ntibigeze borohereza na gatoya abanyafrika. Bavuga bati abanyafrika ntibasubire iwabo canke abafaransa babatware mu gihugu cy'u Faransa iyo bakwiriye kuba. Niye naho rero intambara zatanguriye.
Ni ntambara zimaze igihe kuko ndazi ko haraheze igihe bivugwa, ariko vyasubiye kuvyuka kubera iki?
Vyasubiye kuvyuka kubera ko abanyafrika bashitse hano muri Mayotte harageze igihe babura aho barara, babura aho bakika umusaya, bariyumvira barabona stade iri hafi yabo, baraheza rero barubaka amahema. Bamaze kuyubaka harageze igihe dusanga igitigiri kingana n'abantu bangana nk'amajana indwi. Ariko icyo gihe rero aba Maore barahezi barahaguruka baravuga bati nta munyafrika dushaka hano. Nk'itariki 14 harabaye intambara baragwana, hariho abanyafrika bakomeretse bangana 17, hariho abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abasomali, kuko bose bari muri iyo mpandi ahantu bashinze amahema. Aba Maore bavuga bati nta munyafrika dukeneye muri kino gihugu cya Mayotte, nibasubire iwabo iyo baje bava canke ubufaransa batware aho bashaka. Indwi habaye kugwana n'aba Maore bahano baraduteye, hanyuma leta y'ubufaransa yarahavuye irarondera amazu iratwara abantu bari hagati ya 90% niko twovuga. Ariko aba bantu bose batwaye kubaronderera amazu, aba Maore benshi baciye bagenda barazibira amarira, ababuza kwinjira barababurabuza, barabaka ibintu byabo barabirukana. Hari n'abandi batuye inyuma muri ya nkambi bari baje bagwamo kubera ko byari vyanse ko babandanye babatwaye nka guverinoma y'Ubufaransa.
Uko gushamirana gushasha harabagukomerekeyemo? Nimba barakomeretse bangana gute?
Uwo munsi barwana hari ku munsi wa Mungu hakomeretse abantu abanyafrika 17. Abanyafrika 17 harimo abakongomani kuko nabivuze, hakabamo abanyarwanda, hakabamo n'abarundi, hakabamo n'abasomali, ko bose banaba muri iyo nkambi y'akavanyo.
Iyo kambi ibarizwa ku ruhande rwanze rwa Mayotte, ku ruhande rwa ACR?
Oya, ntibarizwa ku ruhande rwa ACR, ntibarizwa ku ruhande rwa Mayotte, ariko ni bimwe nyine abanyafrika babura uko bagira bashaka bateka tuje hamwe ko twahunze intambara turi mu muruho. Bagiye hamwe barubaka, umwe wese akagenda arubaka ikibanza abonyemo, ikibanza abonyemo kugeza aho bisanze bageze mu bantu amajana indwi. Na HPR na ruhande rwa guverinoma, ariko guverinoma yo igomba kuturinda kubera ko twahereze yuko umutekano wacu utameze neza.
Leta muyibariye ivyo bintu ibivuga kwiriki? Hari kiriko kirakorwa? Abo baza gutera abo banyagihugu bava muri Afrika hari abamaze gufatwa, leta ibikora kwiriki?
Tumaze kwerekana umutekano muke dufite, leta ntiyaravuye ikaze igatora abanyagihugu bangana hafi 90% kugira ngo ije kubaha amazu. Bavuga yuko bishobora kumara amezi abiri kugira ngo bose bazobe bahavuye muri iyo stade ya Kavanyi, ariko ntibigeze boroherezwa abanyafrika. Batwaye kubaha amazu, bagumye bababurabuza, baratangira amayira, barugara amayira, baraha ko binjira muri ayo mazu. Hageze naho aba Maore babwira bene amazu yuko bataburenganje bafite bwo gupangisha umuntu wese yitwa umunyafrika.
Iki giye gukurikira n'icahe kuri mwebwe none?
Twebwe icyo dusaba ko guverinoma y'Ubufaransa canke leta y'Ubufaransa yodukingira umutekano wacu, kuko turabona neza ko umutekano wacu tubahirijwe, igakingira umutekano wacu hanyuma nta kindi dusaba.
Urakoze cyane. Twibutse kutashimye ko amazina yawe atangazwa. Urakoze kuduha kutubwira uko byifashe ngaho muri Mayotte.
Yego, murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.